Uyu munsi turaganira na Patrick Nduwimana. Patrick Nduwimana yayoboraga Radio Bonesha FM mu Burundi, murabizi nayo iri mu maradiyo yaturiwe, ubu rero irafunze ntikora, abanyamakuru bayo barashwiragiye bari mu buhungiro. Ariko Patrick Nduwimana yari na president wa ABR, ni ukuvuga ishyirahamwe ry'amaradiyo, mu gifaransa baryita Association Burundaise des Radio Diffuseurs. Tugereho kuganira nawe ku buryo abanyamakuru bari mu buhungiro bagerageza uko bashoboye kose gukomeza umwuga wabo. Patrick, urakomeye?
Amahoro, niwe neza.
Yego yego. Nuko waramutsa se abantu bari bamenyereye kukumva ukababwira uko umeze?
Yego, naramugize bene bacu bose b'Abarundi bari mu Burundi mu bihe bitoroshye. Abagenzi bacu b'abanyamakuru bari mu Burundi nabo nyine bamaze iminsi babangamiwe. Naramutsa inshuti, abagenzi, ababyeyi banjye, eka abakunzi bose bari mu Burundi.
Mu buhungiro mumerewe mute?
Ubuhungiro nk'uko bivuga ni birumvikana, ubuzima ni bworoshye, ariko kuva dushyika hano barasiye neza na bene wacu bo mu Rwanda b'abanyamakuru, reka n'abanyagihugu bo mu Rwanda baratwakiriye neza, rero tukabonera kubakira bose, tugashimira na Leta y'u Burundi, Leta y'u Rwanda, mumbabarire, Leta y'u Rwanda ko yemeye ikakira impunzi z'Abarundi, ikakira impunzi z'abanyamakuru.
Abanyamakuru mwahunze mwese hamwe, hano mfite imibare ivuga yuko mushobora kuba mugera muri 40. Nuko mwebwe rero muri aho ngaho mu Rwanda, hari ikiganiro muherutse gukora mugihitisha ku maradiyo amwe n'amwe yo mu Rwanda, wabitubwiraho muri makeya?
Icyo kiganiro ni ikiganiro twumvikanye na bene wacu barongoye amaradiyo atandukanye hano mu Rwanda. Nk'uko wabivuze mu ntangamarara, jye nsanzwe ndongoye Radio Bonesha FM, ariko nkaba n'umukuru w'ishyirahamwe ry'amaradiyo mu rurimi rwitwa ABR. Iryo shyirahamwe rero ryaragiye hamwe n'igisata gikurikirana ibijyanye n'ikimenyetso amakuru mu karere kitwa Institut Notre Galant, turakora umugambi ku mfashanyo y'igihugu tubifite. Uwo mugambi rero uburikiyemo amaradiyo mu Burundi ajya iwacu bateye bagasambura, ariko harimo n'amaradiyo mu Rwanda nayo ayo nyine yakoze icyo kiganiro, hakaba ariho n'amaradiyo yabone wacu bo muri Congo. Urumva rero ni mukurikirane twaraza ingene naho amaradiyo yacu yaremye uwo mugambi atakivuga kubera yuko bayasambuye, ariko turaba ukuntu ikiganiro cyubandanya mu bundi buryo, amakuru y'u Burundi akabandanya yumvikana, abantu bose bafite ibyo bakorera mu bibazo biri kubera mu Burundi bagira icyo bashyikiriza. Ni muri iyo ntumbero rero twakoze icyo kiganiro. Mu bisanzwe tunotitira yuko ari ikiganiro cy'abamenyekanishamakuru b'Abarundi, nk'uko nabikubwiye ni mu mugambi wahuza ibimenyekanishamakuru byo mu Burundi, byo mu Rwanda no muri Congo.
Ni umugambi wari usanzwe wo kuva kera?
Ni umugambi wari usanzweho, mugabo urumva kubera yuko ariyo igice cy'ibimenyekanishamakuru byo mu Burundi, kubera amaradiyo atari karakora, niyo twiyumvira tukagira inama na bene wacu b'Abanyarwanda bari hano, n'abatwara ikipano fugiranake hano mu Rwanda, reka n'abayoboye inzego zigenewe gutungura amakuru hano mu Rwanda, turumvikana yuko boduha akanya mu bimenyekanishamakuru bya hano mu Rwanda, tukabananga tuvuga amakuru y'u Burundi, kuko kuva amaradiyo yacu tayasambuye hariho ubukene bukomeye bwo kumenya iba mu Burundi. Ubu ibihuha nibyo bikwiragizwa hose, abanyagihugu bakama mu ruhagarara kubera bataronka umuruyi mvaho. Ni muri iyo ntumbero rero
amaradiyo mukorana yo mu Rwanda muri uwo mushinga umaze igihe nayahe?
Hariyo iradiyo Isango Star, ari nayo yakiriye ikiganiro kuko niyifite ubushobozi bwo kwakira ikiganiro. Ubundi hariyo amaradiyo twita Radio Communautaire, navuga nka Izuba, Isangano, Huguka n'izindi zikagera kuri zitandatu. Niho rero twafashe ko twogikorera icyo kiganiro hamwe. Icyo kiganiro ko twumvikanye kizohora kirengana kabiri mu kwezi, ariko turifuza kandi yuko muri ayo maradiyo dusangiye umugambi buri munsi abamenyekanishamakuru b'Abarundi basigaye ku rubuga boza barungika amakuru ku munsi kuri buri radio iriwo muri uwo mugambi.
None se ubwo mufite icyizere cy'uko mu Burundi mwumvikana?
Aya maradiyo mu Rwanda arumvikana mu gace katari gato ko mu Burundi, cyane cyane mu buraruko bw'u Burundi ku mupaka amaze hariya Ngozi, Kayanza, Muhinga, kandi igice cyo hagati mu gihugu za Bukeye na hariya Gitega. Urumva ndibaza yuko bifasha abarundi batari bake n'abene wacu muri Congo bariko bararaba nabo nyine ukuntu ibyo biganiro byoza birarengana, kuko nayo nyine hariyo igice kitari gito cya Bujumbura amamwe yumvikana. Noneho ntihaze ubundi buhinga bwo kubahereza ibikoresho bishobora gukwiragiza amajwi kure. Twizeye yuko abanyagihugu b'Abarundi batari bake banyoteye kuronka amakuru yarashyikirizwa n'ibimenyeshamakuru byo mu Burundi, bazeze bararonka amakuru buke buke. Ariko ntitwibagiwe kandi n'Abarundi bahungiye hano mu Rwanda batari bake, impunzi mbere n'Abanyarwanda mbere n'Abakongomani, abantu bose muri aka karere barakeneye kumenya amakuru y'u Burundi, kuko buriya ibibazo by'u Burundi bitera ingaruka ku bihugu bibanyi. Ntitwibagiwe kandi n'Abarundi batari bake baba mu mahanga bari basanzwe bakurikirana ibiganiro byacu babikijije ku buryo bwa neno bwa interineti, kuko iyo radiyo Isango ifite ubuhinga bwa none. Ni ukuvuga ibijyanye ko kiraba ufite interineti, telefone cyangwa kompyuta ashobora gukurikirana icyo kiganiro kujya babivuga live cyangwa direct.
Inshuti z'Ijwi rya Amerika, turimo turaganira na Patrick Nduwimana, umuyobozi wa radiyo Bonesha FM yo mu Burundi, akaba na president wa ABR, Association Burundaise des Radiodiffuseurs, ari mu buhungiro mu Rwanda. Turimo rero turaganira ku buryo bagerageza gukomeza umwuga wabo. Nikoze Patrick, ubwo ibyo biganiro muzajya mukora kabiri mu kwezi, muzajya mushyiramo iki usibye yego amakuru ayangaya yako kanya tukakwita actualite, ibindi muzajya mushyiramo ni ibiki?
Tuzokora amakuru atandukanye, ntabwo tuzokora gusa politike cyane iby'amatora kuko nibyo bivuga ubu cyangwa iby'umutekano, ariko tuzoraba n'ibijyanye n'imigenderanire, turabe ibijyanye n'urudandazwa hagati y'ibihugu byacu, turabe ibijyanye n'imibano, amagara y'abantu, na cyane cyane guha akanya Abarundi bahungiye hano babandanye batanga amakuru bavugana n'abiwabo basigaye kugira bamenye ko babaho, nabo nyine babandanye bakurikirana. Urumva tuzovuga urumva nk'ubu kuva habaye izi ngorane mu Burundi, nk'ubu birazwi bijyanye no guhanahana ibidandazwa hagati y'u Burundi, u Rwanda, Congo cyangwa na Tanzania na Uganda cyangwa na Kenya byaragabanutse. Hariho ibintu bya transport, ubu ntibikiba, abantu bose bava mu Burundi ni nk'uko amabisi aza kubatora arabahungisha gusa, ariko nta Banyarwanda bakiza mu Burundi, nta Baganda bakiza mu Burundi, nta Bakenya bakiza mu Burundi. Urumva izi ni ingaruka ikomeye cyane ituma tuzofata muri ibyo biganiro, tukaraba ukuntu twokora ikiganiro cyagutse kiguheza ibyo bibazo byose bifite ingaruka ku bihugu bibanyi, kugira ngo u Burundi bushobore kuronka agahenge, bushobore kuronka umutekano n'amahoro, gutyo imigenderanire yari ihari, kuyunguruza kw'abantu, guhanahana ibidandazwa n'ibindi byose bishobore gusubira ku rugero byari bigezeho.
Patrick, ibyo biganiro mukora muri mu buhungiro mu Rwanda mukabikorera abaturage, abanyagihugu b'Abarundi, abantu n'ubungubu abantu bamenye ko ari umushinga umaze igihe, n'ubungubu babimenye ntabwo bari babizi, ku buryo rero umuntu yakeka ati aba banyamakuru b'Abarundi bahungiye mu Rwanda batangiye kurwanya leta y'u Burundi bari mu Rwanda, izo mpungenge urumva zidashoboka, zidafite ishingiro?
Hari ababyumvira, ariko nibaza ko ari abantu bagomba gutera icyuka kibi kandi atawo gifatiye, kuko twebwe niko twarahunze, mugabo naho twahunze ntitwigeze turwanya leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi niyo yishyizemo yuko tuyirwanya kubera amakuru twakora amwe amwe kumbura atabashinja, ariko niko bimeze muri demokarasi. Ntako umuntu yokwama avuga ibintu bishinisha leta gusa, hariho n'ibyo umuntu amenga arabimenga. Iyo twabikora twishinga amategeko hanyuma abavuga yuko bo bari umugambi byaragenda bibesize kandi abahumurije bose kuko narikubwiye ni umugambi wari usanzwe uhari wahuza ibimenyesamakuru byo mu Burundi mu Rwanda na Congo nta gishyashya na kimwe kirimo uyu mugambi urabandanya gusa nuko twavuze tuti kuko mbere habaga ikiganiro kimwe mu kwezi tuguhanahana amakuru muri ibyo bihugu bitatu ariko ubu twavuze yuko haboneka akanya kabonetse gakwiriye ko kuvuga ibyo mu Burundi nkuko nabikubwiye umubanyi afite ingorane buriya n'abandi barafitiga n'izo ngorane umuntu mbere yo gukinga ahubwo tuba tugomba gukinga amatati ashobora kwaduka kubera umutekano muke uri mu Burundi urumva naho turi mu buhungiro naho batwirukanye mu gihugu bakatubuza gukora ariko tuba tugomba twinjira ineza y'u Burundi tukiyumviramo ineza y'akarere kacu k'ibiyaga binini ikambere na kayisi afurika kominiti.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turimo turaganira na Patrick Nduwimana ku bibazo by'abanyamakuru b'Abarundi bari mu buhungiro bagerageza gukomeza umwuga wabo gute. Kuri telefone dufite Jean-Claude. Jean-Claude we urakomeye? Nuko hari igitekerezo cyangwa ikibazo ufitiye Patrick Nduwimana?
Nisanzwe je na nandise musade sasa kuvuga ikintu cyabaye ino muntu utaye muri komine Bubanza muri komine Rugazi.
Byagenze gute?
Abantu biyadukije batangwa gutaya amagenade ariko rero dushobora kumenya abari bo dushaka rero mwaba mudutore katumenye urumva imva
hari abantu bakomeretse?
Oya twari kure ntitwashoboye gushikayo kubera hari igikorwa cy'abantu batuje byose uko tutashobora kujyayo bikeka yuko harimo abandi baba barimo baca batera ayandi magenade.
Mukomeze rero mubikurikirane hanyuma nimba mufite amakuru ahamye muze kuduhamagara muyatugezeho. Eh Jean-Claude urakoze. Dufite kandi kuri telefone Dieudonné. Dieudonné uraho neza?
Amahoro ndabumva neza kwijwi rya Amerika.
Urakomeye?
Yego ndakomeye ndabaramukije kandi ndabakunda ndumunywanyi nkunda gukurikira iradiyo y'ijwi rya Amerika kuva saa 11 n'inusu icyugururu.
Ndagushimiye cyane rwose mu izina ry'ijwi rya Amerika. None hari igitekerezo cyangwa se ikibazo waba ufitiye Patrick Nduwimana?
Ego Patrick Nduwimana imbere ya byose mbanje kumuramutsa ndamubwira ko tubakumbuye kandi tunezerewe no gusubira kubumva nicyo gituma twifuje yuko twobaramutsa turamukiriza n'andi bayobozi bandi maradiyo aherutse kumva ko tubakunda kandi tubakumbuye.
Patrick
yego ashikara no kuzara kubemeshereza Abarundi bari iyo uko twerafite twagumye Bujumbura Imana ni isumba byose kandi iyo nyishu.
Patrick we yego
hari kibazo nashaka kumubaza.
Yee
twe turi Bujumbura ko dushobora kudukurikirana ibyo biganiro kandi twongera dusaba ko dosaba kubera kabiri mu kwezi ibyo biganiro urumva ko tuzoba tunyotewe amakuru yo mu Burundi kubera ko tutayaronka nk'uko bihagije yuko bo raba bakadudushiramwo nabo mu ndwi tukashobora kutatumvirizwa icyo badutohoreje.
Ndagushimiye cyane
Dieudonné
kuri iyo ntazo waduhaye maze turabakumbuye kandi turazi ko mudukunda. Nagenda bamenyetse yuko tuzokora ibishoboka byose uburyo bubonetse yuko abanyagihugu bo mu gice kimwe cy'u Burundi bakurikirana amakuru n'ibiganiro bikorerwa dufatanyije na bagenzi bacu mu Rwanda. Urumva ni ibintu dutanguye vuba kandi bikenera ubuhinga n'uburyo ariko ndizeye yuko buke buke niko twatangiye tuvuga yuko haboneka ibiganiro bibiri mu kwezi ariko turiho turavugira hamwe n'abagenzi bacu bo mu Rwanda n'abo muri Congo ukundi icyo kiganiro tuza kiraboneka buri ndwi ariko nk'uko nabivuze ubundi hasanzwe n'abamenyekamakuru batanga amakuru mu maradiyo mu Rwanda. Ubu rero uburyo bubonetse tubandanya dukoresha abamenyekamakuru bajya bakiri mu Burundi babandanye batanga amakuru tuyacisha ku maradiyo ngaha mu Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abanyamakuru b'Abarundi bari mu buhungiro bagerageza gukomeza umwuga wabo gute. Patrick Nduwimana arimo arabidusobanurira nawe rero ari mu buhungiro nk'uko mubizi. Kuri telefone dufite na Anisette. Anisette uraho urakomeye?
Yego ndakomeye ndabumva.
Nuko none rero Patrick Nduwimana wamubwira iki?
Nduwimana ndatanga ndamusuhuza umuyobozi wa Radio Bonus FM akaba arongoye n'abamenyeshamakuru w'ishyirahamwe ABR ibimenyeshamakuru bitangariza mu Burundi. Icyo nagomba gushikiriza ni uko ubu mu Burundi dufise umubabaro mwinshi cyane kubera ntituronka amakuru, nta radiyo twumviriza kiretse iy'iwanyu. Mwagerageje mukatujyamako mukaduha amakuru, ariko nayo nyine murabona ntimukwiraho, si igihugu cyose, ntimumenye ibibera hariya hirya no hino. Urumva ubu mu Burundi tubeshejweho n'ibihuha, umuntu arabyuka akavuga ibiri, akavuga inkuru z'ikivutu, akavuga iby'abeshya byose tukemera, mugabo nk'ibyo biba byavutswe tukaringira ko biba bimwe bimwe, tukabura tukaza kumenya ko byari binyoma, mugabo umutima wagiye mu kirere. Ubu ntituryama cyane cyane Bujumbura ni ikibazo.
Aniset, ndagushimiye cyane.
Ariko nagomba kubaza ikibazo.
Yego,
ikibazo nagomba kubaza Patrick, ariko se ubwo bari mu buhungiro amaradiyo yabo yaturiwe na leta, none bariko barakora iki kugira ngo iyo leta ibankire kopoko ata radiyo yigenga izosubira gukorera mu gihugu canke nawo ari kwitwara bitware urubanza baruce hanyuma zisubire gukora?
Patrick we ngaho rero musubize
ubwo amiseti ndamukinye nawe nyine kuri iki kibazo. Twagize dusaba leta y'u Burundi niko tubandanya dusaba, n'ukuri nibyo baratugiriye nabi kuko abarashe amaradiyo yacu n'abakozi ba leta kuko bari bambaye imyambaro y'igipolisi barinjira mu nkoho. Twebwe twarumvise yuko umushikirizamanza mu kigenza wa Repubulika avuga ngo amaradiyo ataguma yugaye ngo mukurindira ko amatohoza ahera. Ibyo amatohoza mu Burundi twazi ingene bigenda, turazi ko ari ibintu bifata umwanya muremure, ariko twe twaramusabye dushimitse, turamutakambira tuti nyabuna nyabuna, naho bigoye, naho batuvuye bakatu uburyo bwose twa twasizemo mu maradiyo imyaka n'imyaka, ariko byabaye kuko umengo turahuye n'igihuhusi, turamutakambira tuti tugatakambira na leta y'u Burundi ati tureke twigurure dushobore kwinjira indani, turabye twosanasana kuko naho baturashe dushoboye kwinjira turi kumwe n'abahinga, turashobora kuraba uburyo twosanasana tukaraba utunze iteranya hirya no hino, ariko abarundi babandanye bumvira ibiganiro byacu. Ariko turo turabyiweza ikibazo cy'amaradiyo yacu umengo cyabaye ikibazo cya politiki, sinzi intumbero yoba ihari, sinzi kibuza yuko batubuza gusubira gukora. Nibyo tubandanya dusaba, tugasaba n'abafasha Burundi abakurikirana umugambi w'amahoro mu Burundi, kuko nk'uko abantu benshi babivuga n'ukuri amaradiyo yacu iri Kigali kirumara ukwirata mbere n'ibiharuro byose byigwa byagize byarekanye ko amaradiyo yacu yarase ariyo maradiyo yakungura abanyagihugu. Ubu abanyagihugu birirwa mu kangaratete baronka ibihuha nk'uko Anicet yabivuze, barantibucya, hari ibintu bibi cyane biba bitamenyekana, hari ukunyuruza abantu, hari kubica, hari kugira iki, ibyo byose urumva bica bigira ingaruka mbi cyane rwose ku gihugu. Nicyo gituma bibaza yuko leta ubutungane cyane cyane mu kizamanza kibigenza wa Repubulika yoraba ingingo yafashe yo kutubuza kwinjira amaradiyo yacu akayikuraho, tukaraba ingene ko kwinjira indani, tukaraba ingene twosanasana tugasubira guhereza amakuru Abarundi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Patrick Nduwimana, umuyobozi wa Radio Bonesha FM, president wa Association Burundaise des Radio Diffuseurs ABR, arimo aratuganirira ku bibazo by'abanyamakuru bari mu buhungiro mu rwego rw'umurimo wabo bawukomeza gute. Kuri telefone dufite Gerard, uraho neza?
Yego, ndaho ndakomeye.
Urubuga n'urwawe rero?
Yego, nanjye icyo nagomba mbaze uwo mutumire wa Radio Bonesha FM.
Yego.
Halo?
Yego, ndakumva.
Nagomba ndamubaze.
Yego.
Ati hamwe nk'ubu byoshika leta ntishobore kubareka ngo babandanye bakora umwuga wabo nk'uko byategerezwa ngo mu kugura amaradiyo bakoreramo, ni ikihe gikuru bagiye gufata mu gihe leta itoshobora kurekura ayo maradiyo ngo abandanye akora nk'uko yari asanzwe akora?
Yego, urakoze kuri icyo kibazo.
Yego.
Patrick we ngaho rero.
ego navyumvise navyumvise twese ni twibaza yuko leta izo kwa nikangiriza yuko dushobora gukora nkuko nabivuze nibaze bya politike turazikorera abantu benshi muri leta bavuga bati nukuri nukuri aya maradiyo yarakwiye kubamenya akora twe nabyo nitubona yuko hazogera igihe leta ivuga ngo amaradiyo yacu turayafuse burundu tuzobananya tuganira tuzobananya dusaba tuzobananya dusaba abantu bose bashobora guhanura bahanure dushikaho leta ibona yuko intererano twagize mu myaka n'imyaka irangiye tugerageza gutsimbataza amahoro tugerageza gutsimbataza ingendo yo kuganira yo kuvugana tugerageza gutsimbataza kwigisha abanyagihugu nyine bo kwifata mu buryo butandukanye babone yuko kuko nabo nyine barabibona uyu munsi nimba hari ibihuha uyu munsi nimba ku munsi ku munsi ku mipaka usanga abantu bari kubarahunga bajya mu bihugu bibanye baza hano mu Rwanda ku munsi hari abantu baciye bikinga mu kwiza mu gukora ibibi mu gutera amajenari hirya no hino mu gukorera nabi abanyagihugu ibyo byose yaba tuhari tuba tubimenga tubidema ko gatoki tukanatanga n'amajambo y'ihumure kugira ngo abanyagihugu baronkire y'imvaho hanyuma uyu mutekano muke uterwa n'ibihuha kubera amaradiyo yacu atagikora ishobora gutora ibintu turibaza ko na leta icyo kintu kibona kuko nabo nyine sinibaza yuko bashobora kumererwa nabi hari umuco munini w'abanyagihugu guhunga abandi birirwa ntibuca abandi nk'ubu twumvise ko ariho bariko barava mu gisagara bajya ruguru hagati ku mipaka imiduga iguma yinjira bose batinya ibyo bihuha biri kubiravugwa.
Dufite kandi kuri telefone Francisco. François, uraho?
Yego, ndaha, ndabaramukije.
Yego, komera komera, natwe turagushuhuje. Ngaho rero nawe. Yego, nahawe rero nawe.
Murakoze cyane, mbanze gushimira uwo mutumire wa radiyo Bonesa FM. Turabakumbura cyane kandi turifuza kuma tumva amajwi yabo kuko ubu nta makuru tukironka iyo turi ngaha umva zindi mu gisagara. Nta makuru tumenye urumva, ariko usanga ahapfuye umuntu usanga arishwe mugabo nta makuru tujya twumva. Sinzi aho ubwo namwe bwe vuba d'Amerika sinzi ko mugito ko mukisha bamenyesha ko bari ngaha mu gisagara batoreza amakuru nabyo tuzi sinzi ko batakibaho.
Barahari baragerageza uko bashoboye buri munsi batanga amakuru uko babishoboye.
Nko mu gitondo hari umunyagihugu yishwe mu Cibitoki kuri Dorosarike hari hana urubibe na Cibito na Kinama urumvaho nta makuru sinzi ko mwabimenye. Eta hama genade atewe muri ziru umva ho abantu bakuma bapfa gusa kandi bakomere kurumva amakuru cyangwa twumva kubera amaradio yacu ya lemana saganiro bazi turi urumva ne atari
uwo muntu yishwe gute yishwe none
yishwe none mu gitondo yishwe n'abapolisi sindi cyo bamuhoye wundi nawe yirutse arabasika.
Wabwiwe n'iki ko abapolisi bamwishe?
Kuko hari tuhari.
Nibyo?
Yego.
Ko mutababujije se?
Twababuza gute kandi bafikwanisha na tatale d'office
bari bafite inkoho?
Bari abapolisi.
Niyo nizo bamwicishije?
Bamurashe.
Hanyuma bamujije iki se? Mwari mu myiyerekano? Mwari yari mu myiyerekano? Byagenze gute?
Oya, nta kintu kimaye karagira.
Baramurasa gutya gusa?
Eh.
Yewe, turaza kubikurikirana uko dushoboye.
Yego.
Ye, urakoze cyane.
Amikini nagomba kubatumenyesha makuru.
Ye.
Nagomba namaze mbega none ko bahunze bari iyo mu Rwanda turakumbura kumva ko boza batubwira amakuru natwe uko biri kubiragenda mbega ko bavuze ngo mu kwezi ngo nibazo bashikiriza amakuru yerekeye Burundi mbega nibo basi bakatubajya nko mu ndwi zibiri batubwira amakuru kuko turakenera natwe kumva amakuru y'ibi kubiraba ngaha mu gihugu cyacu.
Nicyo kibazo cyonyine?
Kumurakoze.
Ye, urakoze cyane. Patrick Warrior Francisco rero wamwumvise.
Yego, ngira ngo niyankurikiye ngitangura navuze yuko ikiganiro kizora kigo kivuga ku maradiyo atandukanye dusanzwe dusangiye umugambi umwe wo mu karere kizoba kabiri mu kwezi ariko turi mu biganiro nabo dusangiye uwo mugambi kuraba ukuntu tuza kiraba burindwi burindwi haba ngaha mu Burundi haba mu Rwanda mu Burundi naho nyine bakabikurikirana muri Congo bakabikurikirana hanyuma ibijyanye n'amakuru navuze nti ikibazo cy'uburyo gusa ubundi umugambi urahari ku munsi amaradiyo bisangiye uwo mugambi ashika kuri atandatu bare meye uko boze barakira makuru arundi kero amenyesha makuru babarundi bari kurubuga turizere uko mu minsi iri imbere ibyo bintu byokuna nkuko nabivuze zuko turiza kandi n'ibintu by'uburyo ukuntu buboneka uburyo bw'ubuhinga bwa none kugira ngo ayo makuru ko nababwiye yuko ashika mu gice kitari gito cy'u Burundi cyo mu buraruko mbere hari n'agace ka ko muri west ziriya za Cibitoke bubanza no mu Kiyaya nabo nyine kuko hegereye Bujumbura bashobora kubandanya bakurikirana ibyo bijyanye n'amakuru aziba ariko aracya ku maradiyo ngaha mu Rwanda.
Nshuti z'ijwi rya Amerika, rero turimo turaganira na Patrick Nduwimana, umuyobozi wa Radio Bonesha FM, akaba na president wa Association Burundaise des Radiodiffuseurs, ABR. Hanyuma rero kuri telefone dufite kandi Thierry. Thierry, uraho?
Ego, mirakomeye.
Na urakomeye?
Ego, mirakomeye. Nagira ngiricho nera kuri zo zama radio yuga we.
Yee.
Ego, mirakomeye. Na tugura kejitu kwa ura inimero zama telefone dushuwa kubarondi. Rakono ugo mbele imani mhae kono mwisho kuturondela kwa telefone.
Komeza?
Kwenye genye ne muzama nagira gida ujo. Mshuwa kutuwa kutuwa nyagi ugo watu watu ugo ujo dushuwa ugo kutuwa kutuwa kishirizi.
Yego, ariko rero nyine nkuko ushobora kuba ubizi hari Facebook, hari urubuga rwa internet, hari na WhatsApp, na WhatsApp dukoresha.
Ntabwo inga dufite telefone gusa nashaka kurongona telefone na kandi kamesaje zaragoranye nimero kujya kuno muzitanga umwanya umwe biragorana nyine abantu bazironga.
Nta WhatsApp ugira?
Oya, nkoresha telefone yonyine ukunyene.
Ye, WhatsApp rero uzayishyire muri telefone, hanyuma uzajya utwerereza ubutumwa uko ushaka igihe cyose ushakiye, n'abandi bose tuzajya tugerageza kubatumira.
Yego, mego, murakoze cyane. Icyo nashikiriza.
Yego.
Yego, mega, kubiba bamusaba abo bagejwe inkuru mu gipolisi n'igisirikare babo bagerageza uburyo bwo kubahiriza abantu. Yandi mu bahagize uwo borohereza no bagumishiriza kibintu niyo ntamba nyihaba.
Ubutumwa bwawe ndibwira ko babwumvise.
Gume cyane, murakoze cyane.
Ye, urakoze nawe.
Gume ziza mutugire ibiganiro murashaka kuza muraduha inyemero.
Yego, Thierry, urakoze rwose.
Murakoze cyane namwe, muze muratwibuka muzamufashije rwose.
Ye, tuzajya tubikora uko dushoboye kose. Kuri telefone kandi dufite Laurenti. Laurent, uraho?
Ndahagose ndabumva.
Yego, nawe rero shikiriza.
Reka dushimire ubwa mbere Radio y'u Amerika kutwigora igira two kumenyesha amakuru aba ariko araba mu gihugu cyacu. Hama tunasabe Patrick Nduwimana nk'umuyobozi w'amaradiyo yahoze ayoboye ni radiyo imwe mu zasenyu kuza baraturondera rimwe na rimwe kumbure kugira tubahe amakuru aba ariko aravuga aba ariko araba mu Burundi. Ko nk'ubu nyamwumvise ibintu byabaye ububanza aho kubejo n'ijoro igihe cy'isaha zitatu z'ijoro urwaruka rw'imbonerakure rwateye umunyagwaruka wo mu mizero y'abarundi hama bagenzi be bagiye kuraba ibyari byo baca basanga batezwe umutego barakubitwa aho mbere batatu bakomeretse barajyanwa mu bitaro kugira kuno saha bavuye nk'isaha umunani ariko suka bari bakize kwari kugira kwari ko bari baronse ubuvuzi bw'ibanze. Ntibyahagarariye ngaho rero kuko no mu gitondo havuye haba ikindi gitero kigizwe n'izo mbonerakure nyene aho bateye ibisagara bibiri mu gisagara cya Murenge ari muri komine Mpanda. Bari bashika hagufi nk'ijana rirenga ko bari batororokanye mu makomine ashika nk'abiri cyangwa atatu ku mitumba itandukanye. Aho tushima uko abasoda bagerageje gukora akazi kabo ariko icyadutangaje mbere cyateye n'isoni ni ingene muri Rugazi ku muzinda ku ibara rya 13 izo mbonerakure zimaze kugaba ikindi gitero ku wundi muntu wo mu mizero yacu nyine bagenzi be bagiye kuraba ibyari byo kugira banamutabare. Igipolisi cyahavuye gisa gihagarara ku ruhande rw'imbonerakure aho mbere barase n'amasasu dushimira Imana gusa ko atabapfuye aho izo mbonerakure zari zatumiranye izari zavuye mu Cyarama mbere zanaducumitiye uyu muntu arakomereka nawe naratse ku bitaro yigenga byo mu gisagara bita ku bya 11.
Niko se Laurent, iyo uvuga ko ari imbonerakure ubibwirwa n'iki? Bagenda babisakuza ko ari imbonerakure ziteye, bagenda bambara imyenda isa bya bindi bya uniforme, kuki muvuga ngo ni imbonerakure?
mbo tuvuga kandi mbonera kure kuko haba harimo abambaye imyambaro y'umugambwe baba basanzwe bavuka mu bwo burere hari nabandi baba batuzi nyine karugwaruka go mu mugambwe uri ku butegetsi kuko na turabana turamana kandi nkaje nsanzwe ndi no mu mugwi usanzwe uhuzwa n'ishyirahamwe mu mashyirahamwe yigenga mu Burundi turahura tukanabivugana ko ariko tukarorereka kuba tukikabura rero icyo dusaba nibyo byo by'uno munsi byabaye ku mugaragaro amagrenade yatewe n'abo bantu bari bambaye imyambaro y'umugambwe CNDD bikaye n'igipolisi kibona mwana byumvise ko kumbure n'Imana yakinze ariko kumbure nawe twoshima inyifato y'igisirikare kuko cyakebuye abapolisi baraje hagati nubwo kumbure bitakiye bitworohera kuko uruhigi rwabandanije amasaha nk'ane yose.
Yego urakoze
ariko ahito tunagomba gusaba
yeah.
Turasaba ko abarongo igihugu cy'u Burundi bomenya gufata kumwe abantu bo mu migambwe ntabe nyagupfana nyagukira kuko tubona ko bishobora gutuma abantu batera batakaza umutima gose narijya igihugu kiriko kiri mu bihe bimeze nk'uko abantu bose afite ubwoba impunzi urupfu ruguma ruba hirya no hino kandi ku bintu bigaragara. Tugasaba leta rero ko n'inzego z'ubutungane zohagarara kumwe kuri bose ko nk'ubu kwega abantu bacu baranafatwa bagafungwa nk'uko turafite abantu bafunzwe bashika umunani kuva ku munsi wa kabiri bafashwe atacyo bagirizwa atacyo bakoze mugabo nk'abo bateye amagrenade ntawe bafashe ngo abafunge urumva ibyo byerekana ko ubutungane butariko burakora na leta itari kirita abanyagihugu banyu.
Ubutumwa bwawe rwose ndibwira ko inzego za leta zibwumvise nuko turagushimiye cyane.
Ego namwe murakoze mutoze muratwibuka mutubaza uko tuba dufite amakuru atandukanye buri munsi uretse gusa ko dufite uburyo bukenya bivaye n'igihugu ingene kimeze.
Yego rwose turabyumvise neza. Patrick we
ndakumva
hari umuntu wavuze ati muzajye mutushaka tubabwira amakuru mwebwe muri mu buhungiro ni mwebwe yabwiraga ubwo wababwira iki mwajya mu abanyagihugu basanzwe mwabageraho gute?
Urumva uyu ikizikorwa twatanguye niyo kizitangura twagitanguye muri nombre ariko icyifuzo cyacu ni uko twotubandanya nk'uko nabivuze tugomba kuzokora icyo bakwita reseau de correspondance abamenyeshamakuru bashobora kuba bahari mu ntara zitandukanye ubu batari ko barakora koretse nta kazi bafite turabe yuko uwo mugambi wobaronse uburyo bakaza bararungika amakuru bahawe n'abanyagihugu kuko n'ibintu bikenewe cyane iyo munyagihugu binavuze birondo bitazizikana cyane ariko cyane cyane nk'uko nakubwiye naho tuvuga ibyo mu gihe abamenyeshamakuru base mu Burundi atamutekano bazoba bafite mu gihe baguma babiruka ko inyuma baguma kubakorera nabi n'uwo mwumvise yuko n'abandi baguma bahunga hari umunyeshamakuru wacu yitwa Diane ninahaze yari asanzwe akorera na radiyo yanyu hirya ya Amerika mwarumvise ibyo yamushyikiye ubu nawe nyine ariko aranyaga amagara n'abandi batari bake baguma baronderwa nicyo gituma nagira nsabe n'ukuri n'uko yishimise leta yumve ko abamenyeshamakuru sabanshije igihugu nta kamaro y'uko bozo barabirutse inyuma babatera ubwoba bagomba kubazirana bari mu buzima ko nta cyaha bakoze n'abanyagihugu nk'abandi nimba ari ikintu twoba tudahurira ko batatwitumvikana ko nibaza yuko hoza haraba ibiganiro cyane cyane itunganijwe n'urwego rujya rujeje kugendereza itumira ry'amakuru fense bagahamagara amashyirahamwe bagashyirahamwe n'abaserukira leta bakavugira yuko icyo cyuka kiri uko ugomba kugira n'abamenyeshamakuru n'ishusho ry'igihugu n'ishusho riri mu Burundi kuko tutadushyirwa mu mugwi w'ibihugu bitubahiriza na gatonya agateka akazi na muntu urumva bishyira kuza ku ngaruka za leta nicyo gituma bokora ibishoboka byose abanyagihugu bagatahura abari mu mugambo w'ubutegetsi bagatahura abari mu nzego z'umutekano bagatahura bakareka abamenyeshamakuru bari mu Burundi urumva barabuze gukora akazi niyo baronse akajya ko gukora babiruka inyuma si byiza na gato.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone kandi dufite Alice ari mu Rwanda. Alice uraho neza?
Yego murakomeye.
Yee turakomeye naho se uraho urakomeye?
Nanje ndakomeye naho ari vy'ubuhunzi nuko nyene nibukebuke.
Yewe Imana niyo nkuru.
Yego Imana niyo nkuru.
Yee nuko rero ngaho gira icyo ushyikiriza Patrick Nduwimana.
Icyumviro nari mfise cyangwa intererano noterera muri iki kiganiro. Murabizi ko nababwiye kuri Voix d'Amérique urushinge sinkurako. None mbere na mbere nabanje ndamutse uwo mushitsi Patrick.
Patrick we.
Patrick ndamuramukije cyane.
Nawe
munyemereje makuru nawe nyine ndakuramukije.
Ye ndagushimiye cyane Alice nanjye ndagushuhuje. Ye gukomeza.
None igitekerezo narifite nari kumvuga nti kuri icyo kijyanye n'abanyamakuru bari mu buhunzi. Nuko twabivuze mu buhunzi hari abantu batandukanye bakora akazi gatandukanye n'abanyagihugu bato bato n'abanyamakuru n'abaganga n'abigisha bose aho mu ikambi bose bariyo. None rero ku by'abanyamakuru umwuga w'abanyamakuru ni mwiza cyane kubera nkiyobonesha FM igihe twari i Burundi yadushikirizaga amakuru meza kandi atari ibihuha y'ukuri ugasanga abanyagihugu mu Burundi bwose 90% 99% daye ugasanga barayikunda niyo bakunda kumviriza cyane kuko yabwira inkuru yimvaho y'ukuri. None ko byashitse tugaturatuzwa n'umugambi uri ku butegetsi tugahunga nta kundi icyumve nari mfise navuga ni abandi banyamakuru bo mu Rwanda baragize neza baratwakira barakoze. None bofasha ba Patrick cyose bana bagenzi babo bakaraba ingene babagirira akantu kameze nk'agatererano bakabafasha kugira ngo umugambi bafite wo gushikiriza amakuru kabiri mu kwezi ahubwo kakaba na kane bishobotse nka rimwe rimwe mu yinga abantu bagashobora kumva amakuru kuko abantu barakeneye kumva amakuru.
Patrick yabivuze
abantu bacu basigaye hariya i Burundi turavugana nabo.
Yego
iyo tuvuganye nabo rero baratubwira yuko nko mu ntara ya Bururi jewe naje mva mu iyo radio Voix d'Amérique nikunda gufata ntayo bumva n'amakuru bamenya. Niyo bonesha n'ubundi icyo gihe mu ntara ya Bururi ntiyakunda kuvuga twayumva tugiye nk'i Bujumbura. Rero urumva abandi banyamakuru nk'abino mu Rwanda bobafasha bakabaterera ntibatinye kuvugwa ngo bogaho bakabatera bakabaha inkunga bakarorongesha amakuru abanyagihugu bishobotse kane oriya ya kabiri kakaba nka kane.
Alice Patrick yari yabivuze barimo baragerageza gukora ku buryo babona ikiganiro kimwe buri ndwi buri cyumweru. Ubwo rero nyine urumva ko icyo cyifuzo cyawe barimo kugerageza kugishakira umuti kakaba kane mu kwezi.
Ego kwe kuko urumva Patrick bariyo Patrick uwo munyamakuru urabona nko kugira ngo abategetsi b'u Burundi batangaze yuko amahoro ariho nona 99% mu gihugu hose ngo haratekanye. Narababwiye ko mu ntara aho manifestation twazigira mu mutima kandi nabariyo bazigira mu mutima barakomeretse baramenetse ahubwo nirambara niyahera bazoba akazi kenshi ko gusana imitima y'abantu nayo akazi ni karekare cyane. None wovuga gute ko amahoro ariho abanyeshuri batari ko bariga Burundi bwejo n'ukuri ku Imana. Muvuga hari ingorane nyinshi cyane kugira ngo bemeze ko amahoro ariyo turetse no kuvuga mu gihugu no mu nzu iwawe wumvise mu cyumba kimwe utajyamyemo hari imbeba ziri ko ziragira amasafuriya zideranye ntushobora kuronka amahoro kandi ngo uvuge ngo kuko hari icyumba kimwe ngo asigaye nkameze neza ngo amahoro iwanje mu nzu ariho ucubyuka kwica za mbeba bashaka kuzitega. None nta kuntu bosigura ngo amahoro mu gihugu hose ngo ariyo ngo ningo nagaseka mu Bujumbura ngo ndukarite tumwe tumwe bazaravuga ishukuri amahoro nta yariho ahubwo ba Patrick ni bafashwe abanyagihugu turonke aho tuvugira tuvugisha ukuri ibintu biriho hanyuma n'amakungu avyumvirize avyanalize kumbuye hari shovamo hanyuma Imana ibandanye idufasha.
Yego Alice ndagushimiye cyane.
Yego murakoze cyane namwe
nshuti z'ijwi rya Amerika. Rero turi kumwe na Desire nawe turamufite kuri telefone. Desire uraho neza?
Ndabumva.
Nuko nawe waterera
nagomba namaze Patrick ati nk'ubu dufate nka Europe yangozi bashize ko amagufure nta cyuma na kimwe cyononekaye ati none babuzwa n'iki leta ibuzwa n'iki kuyugurura kugira ati bandanye twumviriza basi kuvuma twumviriza igice gito.
Patrick icyo wagisubiza?
Yego icyo kibazo bazije muri jya navuze koma mvuga muri leta koko ibyo byo kuvuga ngo turindire amatohoza twebwe nta ngorane baratwonomeye mu gutangura gushasha niba turekere rero dutangura gushasha tusanasana ibiriho iriyo RPA ngozi barayugaye n'ibyo ariko makufa ariko ibyuma byabo birahari hari n'andi maradiyo amwamwe ibyuma byose batabitwite cyangwa batabimenye icyo gituma ako kabo kuye munyagihugu n'abandi bose bumva bose basaba yuko hosubira kugurwa imihora y'amaradiyo yacu tugakora leta ko kandi ikumve kuko nk'uko nabivuze hatariho inkuru y'imvaho inkuru yatohoje hazokwamo ibihuha ibihuha nabyo bibyara umutekano muke mu gihugu no mu karere hanyuma mungundiye nagira mpumurize iriya mupfasoni yitwa Alice ya telefoni yavuze ko ari mu nzu hano mu Rwanda nagira namumenyeteye ko muri uyu mugambi twatanguye hariho igice gihari impunzi z'abarundi ziri mu makambi zihora zitashya zivuga amakuru yazo zikavugana na bene wabo basigaye mu Burundi kugira bamenye amakuru yabo rero twarabitekereje twarabyumviriye twarinziye guha ikibanza kirimo iy'impunzi mbere nizeye yuko mu kiganiro kizokurikira mu ndwi imwe cyangwa ebyiri hazoza abamenyeshamakuru bagenzi bacu bo mu Rwanda bafatanyije umugambi bakabaha akaryo hafite iminota itanu bagatasha bakavuga ikiri ku mutima.
Iri ni ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dufite kuri telefone Salvatore. Salvatore, uraho neza?
Witwa Juvenal.
Oh, witwa Juvenal? Bari bambwiye ko witwa Salvatore, mbabarire. Ye, nuko Juvenal, uraho neza?
Ndaho, ndakomeye.
Nuko. None rero, ubutumwa bwawe ushaka guha Patrick ni ubuhe?
Nukuri natangura gushima Imana kubona bakiriho. Kubona ibyo bitero byabaye bitabashyitse ko noshima Imana cyane. Hanyuma ikindi nacyo ni uko abandi banyu babivuga turamukumbuye cyane kuko tutacumva amakuru y'amaradiyo ya Sanganiro. Mugabo namwe turabashimiye kuko mwatwiyumviriye ko Abarundi.
Ye, natwe turagushimiye.
Mutwongera ko ibiganiro tutokumvisa amakuru ariko turabashimiye cyane.
Nuko nuko.
Hanyuma rero nagomba nababwire nimba byoshoboka igihe mu byosubira gutuma ko umuvugizi w'igisirikare niba mwamubagije akazotubarira kuko yarigeze kuvuga yuko umushyikiranganji wo kwizina basi ari mu karuhuko muri Repo Medicale yuko yoba ataravayo n'uko yoba yaravuyeyo.
Ubu ushaka kuvuga n'uwuhe?
Ugomba kumenya ukuri kose ko yahunze n'uko atahunze n'uko yoba ari mu Burundi kuko yo tumaze kubura umushyikiranganji wo kwizina basi urumva kugumana ubwoba ndi Bujumbura. Mugabo twamatwiteze ko dutegwa kubwo kutagira amaradiyo ntitumenya ko tutobaho ntitumenya ko umunsi w'ibica duha ryari. Hanyuma rero icyo twabaza Patrick Nduwimana ni uko amakuru yo mu Burundi sinzi ko baba bayamenya n'uko baba baronka uburyo bashobora kuyatsironderera bakazoza baratubarira nk'uko babitumenyesheje Yesu abahezagira.
Yego, urakoze Yvena. Patrick we, wagira iki mubwira se?
Ndashimiye Juvenal ku cyumviro. Yego, abazi ati mbega amakuru y'ubundi murayamenya? Yego, turayamenya nk'uko nakubwiye. Naho turi benshi twavuye mu Rwanda ariko rero bene wacu bakiri hariya, hanyuma tuza tuyaronka aciye ku buryo bwa none Facebook, WhatsApp na ziga za Telegram. Naho rimwe rimwe usanga izo nkuru zitari verifiye zifite utunenge. Turafite n'abandi bamenyeshamakuru bakoresha uburyo bwa none bagerageje kubandanya bakora amakuru babifite kuri Facebook. Nabo nyine tuza turasoma amakuru yabo hanyuma tukayamenya, kandi twumviriza amaradiyo nk'aya y'iwanyu asamira na mu Burundi mu karere Rwadameri hamwe na Radio France International. Turaza turabikurikirana buke buke tukajya kuri internet, ariko rero ntibihagije, ni ikibazo gikomeye. Ariko nk'uko nabibabwiye twebwe nawe turi ino, ntitugomba kubandanya turimbura kimazi tubanaya dukorera igihugu cyacu, tubanaya twiyumvira imigambi myiza mu gihugu cyacu, cyane cyane dusaba yuko abo bose bega mu kibazo cy'amatasi mu Burundi bo kwemera inzira y'ibiganiro niyo yonyine izotuma Uburundi busubira kuronka amahoro n'umutekano.
Niko se Patrick, umushikiranganji wo kwivuna bansi ngo yagiye mu mahanga byo mwarabikurikiye?
Amakuru y'uwahoze ari umushikiranganji w'ivuna bansi na mperuka yonyine bigeze kubaza umuvugizi w'urwo rwego niri baratuza avuga yuko ari mu karuhuko ku bijyanye no kwivuza, ariko twaramenye kandi mu nyuma yuko yoba atakiri mu gihugu. Iyo yagiye rero sinokubeshya na hembe.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Patrick Nduwimana, umuyobozi wa Radio Bonesha FM, president wa ABR, Association Burundaise des Radiodiffuseurs, ni ukuvuga ishyirahamwe ry'amaradiyo mu Burundi, ari mu buhungiro mu Rwanda. Turaganira rero ku kibazo cy'ukuntu ingorane bafite zo gukomeza umwuga wabo. Nikoze Patrick we, ni iki cya nyuma wabwira abantu bakundaga radio bonesha FM n'izindi radio ziri muri iri shyirahamwe association bourgeoise de radio diffuseur
ubutumwa nagerageza kuri leta y'u Burundi no kuri harageze nimba hatararengerana ingingo bafashe y'ukutubuza yuko amaradiyo atashobora gukora bayikure umusizi amaze kugenga repubulika sinzi ahageze amatohoza ariko twebwe nta kibazo niraduhuge uruhushya twinjire dusana cyane dukore ntituriko turakora abanyagihugu ntibariko baronka amakuru birirwa mu ruhagarara tubandanye biterera intererano ibikorera Burundi turi mu gihugu tutari mu buhungiro ikindi nacyo nagira mbwira Abarundi bose yuko borema bakabandanya bafatana mu nda ejo kumbure ejo buzota ntitwiremure n'ibintu birengana nuvuga ko ari igihuhusi ariko igihuhusi kirarengana harivyo gihitana nibyo cyarahitanye ibitari bike twese urumva ko ubu tutakiri mu gihugu cyacu turi mu buhungiro ariko turizeye yuko ejo tutazigeraho dutaha cyane cyane byose bizaba biturutse kuri iki kirere leta ntigomba gushyiraho uburyo abanyagihugu babo bari mu buhungiro bataha hari muri abo minota makuru leta ntigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano utahari ubu bugaruke
Patrick yego babyumvise Patrick ndagushimiye cyane Patrick Nduwimana ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda ibiganiro birakomeza